Urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishuti z'ijwi rya Amerika mwiriranwa amahoro. Joe ari ku buhanga bw'ibyuma, Mohamed Yabaro ari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese tubaha ikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara. Muri Tanzania, abambuzi baraye bateye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Nyarugusu, bica umuntu umwe bakomeretsa abandi batatu.
Baraje baringira baramufata umuhungu wiwe ngo ashava mu nzu avuze induru, baca baramurasa mu mvuna maguru, baca baragenda no kuyundi batoye amatelefoni bashika nkane n'amahera. Numvise ko tagitigira umuntu azi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania asobanura uko icyo gitero cyabaye. Inkuru irambuye hamwe n'izindi tubateguriye ni mukanya nimujye kuri. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Turiahera muri Leta Zunze za Amerika. Mu gihe abashingwamanza ba perezida wa Amerika Donald Trump babandanya kumuburanira ku byaha yagirijwe kuba yararenze kubiri n'amategeko, igitabo kigiye kuzosohorwa na John Bolton yahoze ari umujyanama muri perezidansi ya Amerika gishobora kuzobasamburira ivyo biregura. Ikimenyeshamakuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika cyatangaje ko uwo yahoze ari umujyanama muri perezidansi yanditse ko perezida Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika icyo gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka Joe Biden ku byaha bya ruswa. Icyo kimenyeshamakuru kivuga ko cyahawe ayo makuru n'abantu batari bake bamaze kubona ibiri muri icyo gitabo kitarashirwa hamwe. Bolton yavuze ko yiteguye kwitaba nk'icabona mu gihe Sena ya Amerika yotora ikemeza ko ikeneye ibyabona hamwe n'izindi nyandiko. Abashikiriza amanza w'umugambwe w'abademokrate bavuga ko bifuza kumwumviriza. Gushika ubu ntaco presidansi ya Amerika iravuga kuri ivyo vyashikirijwe n'ico kimenyeshamakuru The New York Times. Abashingwamanza baburanira Trump kuri uyu munsi wa mbere barinjira ku munsi ugira kabiri wo gushikiriza ivyireguro ku byagirizwa Trump imbere y'abasenateri ijana. Abashingamateka b'abademokrate bamwegetse ko ivyaha bibiri byo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka bemeza ko yarenze kwibwirizwa shingiro akwiye gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi umunyamerika yabaye umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaboko basketball Kobe Bryant yaritabye Imana mu isanganya rya kajugujugu mu micungararo y'igisagara cya Los Angeles muri Leta ya California ejo ku munsi w'Imana. Kobe Bryant yafanye n'abandi bantu munani barimwo umukobwa wiwe w'imyaka 13 igihe iyo ndege ya kajugujugu yagira isanganya mu misozi y'i Calabasas ku birometero 65 uva i Los Angeles. Uwo muhisi yari afise imyaka 41 y'amavuko, yakinye imyaka 20 muri shampiyona ya Amerika ya basketball NBA akinira ekipe Los Angeles Lakers yagirwa kane mu batsinzi ibitsindo vyinshi. Abategetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko gushika ubu abantu batanu bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa coronavirus ufise amamuko mu Bushinwa. Bashikiriza ko ico gitigiri gishobora kwiyongera. Umuyobozi w'ikigo cy'Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga ingwara CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abantu batanu bawanduriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Ikigo CDC kivuga ko kiriko kiratohoza ku bantu ijana bakekwa kuba baranduye muri leta 26 za Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu batatu barishwe ejo ku munsi w'Imana igihe ibihumbi by'abanyagihugu bihereza amabarabara basaba itanga imihoho rya perezida wa Gambia. Ni muri Gambia Adama Barrow ashaka kongereza ikiringo ku butegetsi. Babaye abambere bishwe kuva imyirekano yo kwiyamiriza Barrow itanguye haraheza amezi. Barrow yemeye mu 2016 kuzova ku butegetsi inyuma y'imyaka itatu azoba ari perezida. Uruhagarara rwatanguye muri Gambia, Barrow avuze ko azoguma ku butegetsi iyindi myaka itanu. Abategetsi b'impande zibiri zirwana muri Libya batangaje jo ku munsi w'Imana ko habaye gutana mu mitwe igihe inteko zo mu buseruko zari ko zegereza mu gisagara cya Misrata kiri mu burengero. Iyo mirwano yabaye haheza amasaha make. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riteye akamo rivuga ko iyo ntambara ibandanya guca kubiri n'ibihano ku birwanisho byafatiwe impande zibiri zirwana.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru umaze kutugezaho. Noneho reka tuze iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi reka tuyihere mu Burundi, aho ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryaraye ritoye General Major Evariste Ndayishimiye ngo azarihagararira amatora ateganijwe muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatanu. Mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka yubaha Perezida Nkurunziza nk'umukuriye, inkuru ya Desire Hatungimana.
Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azoserukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye. Yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe kwa aramutse atowe kugira arongore igihugu atakize umugora. Yamenyesheje ko kiretse ko afise Petero Nkurunziza azomwere ku mwongo uhuma n'udahuma, amabanga nka yose y'igihugu yarayaciyemwo. Ivyo navyo ngo ni nk'umwimenyerezo yariko arakora uzomutuma atwara neza.
Imana rero yaratumye inkoresha umwimenyerezo atari muke wo kumenya ibintu, kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo nawo ntaciye. Nabaye umusirikare mu ntwaza ngabo zirongoye abandi, ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano, ndaja mu vy'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe ivy'intwaro n'ivy'iterambere mu gihugu no mu bisata vy'igihugu. Nabiciyemwo uretse ko natwaye vya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji, amasosiyete paritatike nayo nyene nayaciyemwo, ndamenye ingene atwagwa. Naragiye ndakora no mu biro kanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu, ndakora ibijyanye n'igisirikare, ndakora ibijyanye na politiki. Nimurabe none Imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze.
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimunaririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushike, hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba Abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu. Nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura, kandi kira noneho ibikorwa by'umusabyi si ibyo twigishwa. Umugambwe CNDD-FDD uzokwama ari umuvyeyi wacu, tuzokwama tuzirikana ntaryo kinyundo naho ikura idasumba yayujuje.
Muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko Imana nayo nyene yemeje ivyo bahejeje gukora mu bimenyetso vyayo, acabonera kumenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutorwa.
Nakanyamuneza kubwo munsi w'Imana kubwo twatanguye by'ikorano kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye. Imana abanye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tujye kubisozera ikiraduhezagira, kandi muduhezagira mwese mwabibonye yatangwa uhezagira umukandida wacu kugira ngo Imana yerekane kuri kumwe nawe, kuri kumwe nawe, kandi abaye ikindi kimenyezo kimwe mutakurikiranye hachavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko Imana nayo nyine byemeje mu ijuru.
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere, akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu, Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire, reka tuve mu Burundi tujye muri Tanzania. Abantu bataramenyekana bitwaje intwaro baraye bateye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi iri Nyarugusu muri icyo gihugu, bica umuntu umwe bakomeretsa abandi batatu. Icyo gitero bakigabye ku mucuruzi ukorera aho mu nkambi ya Nyarugusu, nk'uko tubibwirwa n'umunyamakuru wacu James Jovin ukorera muri Tanzania.
Icyo gitero cyabaye ku mugoroba kuri uyu wa Mungu, itariki 26 z'ukwezi kwa mbere, mwaka wa 2020, aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icyenda n'izoni y'umunani mu nkambi ya Nyarugusu. Uwishwe n'umwana w'umwigeme afise imyaka 16, aho yariko aragerageza kwitabara. Yari umwana w'uwo mudandaza. Abagizi ba nabi bariko barahiga ko amafaranga. Abandi batatu bakomerekejwe harimo uwo mudandaza baciye batwarwa mu bitaro aho nyene mu nkambi. Abo basuma kwa amafaranga, amatelefone hamwe n'ibindi bintu bitaramenyekana gitigiri cyabyo. Icyo gitero kibaye nyuma y'amezi atatu yari yaciye atabwizi bwa nabi bujyanye n'ubusuma bwariherutse kwibonekeza mu nkambi ya Nyarugusu. Umwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe avuga yuko icyo gitero cyabaye amasaha 4 n'igice yo mu ijoro.
Baraje barasitura ku rugo, baringira baramufata umuhungu wiwe ngo ashava mu nzu ngo amoreke itoroshi, kandi avuze nduru bacha baramurasa mvuna maguru, bacha baragenda no kuyundi batoye amasi amatelefone asanzwe akoresha kazi, amatelefone gwashika nkane n'amahera numvise ko tagitigira umuntu azi kiretse wenyene wibwe. Kindi nacyo bacha bumva induru hakujya kwibara mu kwindi zone, bacha badugayo bacha bisunga ahantu ivugiye, batora serugo barakubita umukobwa waho yiruka mu cyumba, bacha bamurasiriyo yugaye mugaya afiriyaho. Hari umwe bakomeretse, ari abapfu, uwo yapfuye. Numva ibintu bimeze nk'uko
bivugwa yuko igipolisi cyasitse haciye amasaha make abo bakozi ba nabi bamaze kuhava. Icyo bakoze ni ugutora birombara bivamwo amasoro no gutwara inkomere mu isibitari gusa.
Hakanya tubona ko bakurikiranye, ntawe bakurikiranye abo bantu. Icyo bikoze gusaba abapolisi baje baratwara izo bitangwa n'ibirombora bijya biduye by'amasoro bivamo amasoro bitwara barabitwara. Ndetse no mu gitondo bahazindutse hazinduka gutwara abapolisi mu nkambi ya Nyarugusu, hazinduka guhagarikira ikambi ni ukuvuga mu kuba amakazi sinatwe ikambi. Bose bahashyitse, hari abasungusungu babonye basanzwe barongoye ikambi ku rwego rw'impunzi bahashyitse. Ni ibintu biguma byisubiza, biguma byisubiza, nta nyinshi ingorane.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya Tanzania, Simon Siro, mu ntango z'ukwezi kwa cumi umwaka uheze 2019 yarakoze inama muri iyo nkambi nyine ya Nyarugusu, aho yariko atanga ubutumwa ku mpunzi ziharugwa mu majana zitabiriye iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi yama byabaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutende no mu baturanyi bazo. Yongera amenyesha ko hazakorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi, ariko iyo ngingo ntirashyirwa mu ngiro. Gushika nuno munsi, zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu isaba leta y'igihugu cya Tanzania gucungera umutekano bikwiye, kubera icyo zahunze ari umutekano muke. Iyo zahungiye naho zigasanga naho nyene ari kwa kundi
abantu ngaha turi nubwo bacane urenze kanini. Rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byaraye bibaye, umuntu agasangwa mu nzu akicwa akaraswa ku bintu by'impamvu zitandukanye, natwe byaciye bidutera ubwoba nk'abamwe bamwe. Izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira, rero ibyo bintu biraduteye ubwoba cyane. Nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane, kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye.
Leta Tanzania irabona ko umutekano udakwiye, ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi, no kuri icyo kirindiro ntigikwiye. Kosaba yuko ubonyongereza abajejwe umutekano, abajejwe umutekano, umutekano ntavuga ngo tutura turarira tanko dufise kandi abarengana bafise igikoresho bishira umuriro.
Leta y'igihugu cya Tanzania yarugaye amasoko makuru n'ayandi yose mato mato n'abadandaza bose bakorera mu nkambi z'Abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutendeli ku mpamvu z'umutekano muke w'amabibonekeje. Naho biruko harimo bake bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho, benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu mazone batuyemwo kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya muri Uganda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arakoze kutubwira imirongo tubonaho Ijwi rya Amerika. Reka noneho tujye muri Uganda. Nubwo hamaze gukorwa ibintu bitandukanye bigamije gusubukura umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda, umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibi bihugu byombi bitewe n'iyicwa ry'umunyaUganda wicwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Byateye uburakari bwinshi mu baturage, ubu batangiye gusaba ko igihugu cyabo cyagira icyo kibikoraho. Inkuru irambuye turagezweho na Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Uganda.
Ubu ni hafi umwaka wose u Rwanda rufunze imipaka rusangiye na Uganda, kandi rukaburira Abanyarwanda kwirinda kwambuka muri Uganda. Ingamba zitandukanye zirimo inama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu byombi zimaze kugirwaho mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo, ndetse bigera naho Uganda yemera kurekura Abanyarwanda 9 rimaze igihe kirekire ifunze, ibashinja ibyaha bikomeye birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, gushimuta impunzi no kwica. Nuko n'u Rwanda rukaza kurekura Abanyayuganda 4 bashinjwaga kwambuka umupaka baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ariko ibi byose ntabwo byatumye hagira igihinduka ku mubano watokoye. Muri iki cyumweru u Rwanda rwatanze umurambo w'umunyayuganda wiciwe ku butaka bwarwo ashinjwa kwambutsa magendo. Byababaje Abanyayuganda benshi. Amajana agiye kwakira umurambo ku mupaka wa Cyanika yakoreye inama, nuko bamwe bahavugira amagambo akomeye.
Ubu natwe twifuza kureba nka Uganda tukareba ikintu kigomba gukorwa cyarinda abantu bacu. Akaba kuva uyu munsi ndi kubabwira ngo dufite abantu natwe b'i Rwanda baguze amataka bagagura mu Uganda, kandi mwe mubakira. Kuva uyu munsi nta muntu ugomba kongera guhinga mu Uganda. Mwewe icyo twabasaba mwe kubica, sibyo? Ariko turinde igihugu cyacu, muzaho kigarukiye bagumi wabo natwe tugume iwacu.
Umushinga amategeko uhagarariye ku karere ka Gisoro mu ntego ishinga amategeko y'igihugu bwana James Sababuturo we yagira inama abaturage babufumbira kutagira umutima mubi nk'abaturanyi. Ariko ijambo rye abaturage bararyinubiriye cyane, abandi barahigima.
Birababaje si rimwe nk'uko namwe mubizi, si kabiri, si gatatu, aho hari ikibazo kinini. None njyewe icyo mbasaba ni ibintu bibiri. Iyo watewe umuntu akaza akakugirira nabi, icy'ubwenge si ukugira ngo nawe ugende umugirire nabi. Ubwo ntabwo ari ubwenge. Ni umugirira nabi, yakugirire nabi, umugirire nabi, agiye kuvamo intambara. Intambara agapfa abantu benshi, ntabwo ari ibintu byoroshye. No kubwica ndi kubasaba ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwitonda, mutuze, president yabimenye. Ndabyitegereza uburakari mufite, nanjye ndabufite. Ariko mube intwari, mureke kurakara. Mwakoze, mwihangane, mukomere.
Ariko niki koko cyabaye kugira ngo uyu munyayuganda yikirwe ku butaka bw'u Rwanda? Meya w'akarere ka Musanze ahubwo bwicanyi bwabereye wa Nyirigira Marie Chantal waje aherekeje umurambo yagize icyo abitangazaho.
We are sorry as Rwandans, it was not a planned action because we are friends. Rwandans and the Ugandans are friends.
Ati mutubabarire nk'abanyarwanda, ntabwo cyari igikorwa twari twateguye kuko abanyarwanda n'abanyayuganda turi inshuti. Ubutumwa naha abanyayuganda n'abanyarwanda ni ukubahiriza amategeko y'u Rwanda. Mu Rwanda ntabwo byemerewe gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa kubicuruza, n'amagendo ntiyemerewe. Ushaka kwinjira mu Rwanda no kuwakorera agomba kunyura ku mipaka yemewe kandi agakurikiza amategeko y'igihugu.
We are together and we say you condolence.
Uyu muyobozi yongeyeho ko umunya Uganda yari afite ibiyobyabwenge kandi akanagerageza kurwanya abashinzwe umutekano bagerageza kumuhagarika. Nyamara ariko kunyura mu nzira zitemewe n'amategeko ndetse no gucuruza magendo birabujijwe hafi ku isi hose. Ariko iyo aya mategeko bayishe, abafashwe bakurikiranwa n'ubutungane bagahanwa. Mwene nyina w'abanyakwigenda bari bajanye mu Rwanda uvuga ko bari bikoreye umutungo w'umunyarwanda yaravuye guha muri Uganda, ariko akaza kurokoka uku nuko we yabonye ibyabaye.
Kwa tujanye ibintu mu Rwanda turenze umupaka gake ya tugeze mu Rwanda n'uhura n'abapolisi nuko baraturasa. Aha twegwe amajani twatumize panya twatiri batandatu, hari babiri batikoreye twegwe turi bane. Mu babegwe rero ni njye uriho abandi bapfuye, ababiri bakamuha imari nabo Banyarwanda. Ba nyiri ibintu ntabwo babishe, bishe abakozi. Ubu babonye ibigenze gucobora ahunga kuko bo aho twabituye ntabwo baba bahari, baba bari nkaho ku muhanda nko hirya gake bumvishe imbunda zivuze nuko nabo bariruka. Abafatiwe nabo babiciye umudugudu wa Rukenye babishe babicaje, ntabwo babirutseho kuko bo baba bafashe neza babarundanya barabije. Jewe icyanyijije nuko aho bavundutse nahise mbabona taniru, ubwo nje nirutse baguma bararasa babonye batarampfata baje kuri babandi.
Inteko ishinga amategeko nayo yahagurukiye iki kibazo. Abashinga amategeko bavuga ko ibya Uganda n'u Rwanda gusubirana bisa nk'ibyananiranye, wakaba rero mu gihe gito Uganda nayo yakagombye kuburira abantu bayo kwirinda kwambuka iyo baje muri Uganda bahohoterwa. Bityo umukuru w'inteko ishinga amategeko Rebecca Kadaga ategeka minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga gutegura raporo isesuye azashyikiriza abashinga amategeko mu cyumweru gitaha ku kuntu ibintu byifashe hagati y'ibihugu byombi n'ingamba zimaze kugerwaho mu rwego rwo gukemura icyo kibazo. Bamwe mu baturage bo bibwira ko Uganda nayo ifunze umupaka ku ruhande rwayo ari ikibazo cyakemuka.
Cashira burumwe agumye wabo Uganda nayo igafunga, bakazageraho niburaho nyine bakumvikana burumwe gatuza bagakorana neza. Bakumvikana buri muntu hari wabo atari bya bintu byo kuma baraza gutata gake gake baraza barasubira yo wapi.
Ariko abandi bakabona ko atari wo muti. Uyu abaye umunya Uganda wa kane kuraswa akicwa n'inzego z'umutekano zo mu Rwanda. Ariko impamvu z'u Rwanda rutanga zo kubarasa akabiri zimwe zo kuvuga ko bambutsaga magendo kandi bakagerageza kurwanya abashinzwe umutekano. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bangwa benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 10,070, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi tuyisoreze mu Rwanda, aho ku nshuro ya mbere Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho ibiciro fatizo. Igiciro rero cy'amafaranga y'amanyarwanda 220 ku kiro umuhinzi w'ibigori azajya ahabwa ni gahunda yashimishije abahinzi cyane, nyuma y'uko benshi bari babanje kwanga guhinga iki gihingwa babyita ko ari ukubabuza uburenganzira bwabo. Asumutakabore.
Hashize imyaka igera kuri 13 leta y'u Rwanda ikangurira abahinzi guhuza ubutaka bagahinga igihingwa cy'ibigori ku buso bunini. Mu ntangiriro byabanje kugorana kuko abahinzi bavugaga ko babujijwe uburenganzira bwabo bwo guhinga ibihingwa bifuzaga kandi bari bamenyereye. Abahinzi bahise bitabiriye gahunda bagashishikarira guhinga iki gihingwa bakitayeho, baremeza ko ubu nta kindi gihingwa barutisha ikigori. Kandi Evariste Tugira Inshuti wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yemeza ko ubu abahinzi bahinduye imyumvire nyuma yo kubona agaciro k'ikigori.
Ibiri kare dutangira sipe yo guhinga guhuza ubutadunga igihingwa kimwe cy'ibigori, ntabwo twabyumvaga nk'abahinzi kuko twako tuvuye kwiga kuko twamenyereye ibishyimbo, amasaka, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi wa none ikihingo cy'ibigori ni igihingwa navuga ko abahinzi dukunze cyane, kuko icya mbere tubyo kurya bihagije, tubona amafaranga katubashe no kwizigamira mu gihe kiri imbere ahantu bagakora guhinga imyumbati amateke n'ibindi bitandukanye ariko ubonako ko kwera inyungu iri mu kigori ubonaho barahahinze aho duhinga ibigori inzara iracitse mu giturage kuko urwango niwe umureje ibigori byafata ibigori hagegashesha kawunga akafite gafuka ka kawunga kari mu nziwe kagenda arya harya ntabwo abana babana kitwe n'inzara ko mu gihe bya kera tujyaga bya gakondo wasaga umuhinzi ashobora kubwirirwa akaryemwe ku munsi ariko ntabwo gishoboka kuko urumva nibo twahutiye kuri toni heshanu kuri gitari urumva nagushe kuri 2020 urumva miliyoni imwe na magana urumva ni amafaranga menshi umwe tugiye tunga mu buzima.
Ibi byishimo byatugira inshuti akura ku musaruro yabonye mu bigori abihuriweho na madamu Mukamana Laurence wo mu murenge wa Gatoni nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Bigitangira batubwira guhinga ibigori kuko twebwe mu muco w'iwacu iyo ngiyo twe tuzi ko ibigori ari iby'inkoko nta wari uzi ko ibigori umuntu yashyira hariya ngo ibigori abirye noneho ukibaza ute se umuntu yahinga ibigori atazanywamo agasururu ibyo bigori wabihinga ngo bizagire bite. Twagiye duhera ku tuntu duto ugahinga gato ko kuvuga ngo nikize ubuyobozi butaza kumerera nabi yuko nahinze ibigori ariko noneho biza kuza kubona amasoko bakajya tubona abantu baraza babishaka. Nibwo twahise tubona ko guhinga ushobora guhinguka mu muhinzi w'umwuga uhingira isoko. Noneho ikindi cyadukundishe ibyo bigori nuko byaje kugira amafaranga. Kwa kane kwabaga ari itumba ribi ubura ikintu waha umwana ujya mu mubyuko w'amasaka gushakishamo akantu muhare kadata ariko ubu ukwa kane tuba ari kwisize. Ni isize ni rwose tuba tugurisha ibigori amafaranga umuhinzi wese afite amafaranga.
Leta ivuga ko ubu yamaze gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage kubona umusaruro mwiza w'ibigori bikaba byaratumye abaturage bahinga ibigori ku bwinshi ndetse kuri ubu hakaba hamaze gushyirwaho igiciro fatizo umuhinzi atagomba kujya munsi mu gihe yejeje ibigori. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ifatanije n'abahinzi ndetse n'izindi minisiteri zikora ku buhinzi bamaze kwemeza ko ikiro cy'ibigori byumye kizajya kigura amafaranga 123 naho ikiro cyumye ariko kikiri ku mahundo nacyo cyajya kigura amafaranga 200. Bwana Karangwa Kasiye uyobora ishami rishinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda asobanura ko nta musaruro na mucyo w'abaturage uzongera gupfa ubusa.
Umusaruro wamutsibonetse uhagije ntabwo wapfa ubusa kuko hamaze gushorwa imari myinshi habari mu bwanikiro no mu buhunikiro.
Ko ubwo kw'abaturage binjiye mu ubuhinzi bw'ibigori ari benshi kandi ukabusanga noneho ku masoko kawunga navuga ihenze ugeranije n'uko yari imeze mbere benshi hari abatekereza ko ari uko izi Buganda zitakiza.
Impamvu yabayeho ni uko umusaruro utabonetse uko byari bikwiye ntabwo ari hano no mu karere. Nuvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ikibazo cy'irusange mu karere ntabwo ari mu Rwanda gusa ntabwo ari ibibazo by'umupaka benshi bitwazaga Gatuna ariko ka Gitumba irakora.
Abahinzi bamenye agaciro ko guhinga igihingwa cy'ibigori kandi neza baremeza ko kugeza ubu iki gihingwa cyamaze kubateza imbere mu buryo bugaragara.
Ngiye natangiye mpinga nkari nka 20 ariko muzigize kuri hegitari 3 mbasha guhinga. Ikindi cya kabiri nuko uyu munsi none mbasha kubona amafaranga antuma umuryango wanjye hafite inzu nziza mbamo bafite abana babiri bigasugondere nkabasha kubahirira ku ishuri nkabasha kugura imyenda y'abana n'umudamu nkuye mu bigori ndetse kandi nkagura kandi karimo buri mwaka ngera nongera ubwa butaka bwanjye mpinga.
Ubwo yagiye ikintu cyaje kunkundisha ibigori byanteje imbere mu rwego rwo hejuru. Ubu ngubu mfite umwana uri kwiga muri kaminuza ariko nabashije kumurihirira muri ibyo bigori. Mfite abandi batatu bari kwiga segonderi mfitemo batatu. Ubu nabashije kubonamo inzu nziza ubu nta kibazo cyo kurya nawe urabona ko nta mirire mibi ndangwaho.
Nubwo Leta yashyize imbaraga nyinshi mu kugangurira abahinzi kurushaho kwitabira ubuhinzi bw'ibigori umusaruro w'iki gihingwa ku isoko uracyari muke. Muri iyi minsi ibigori ku masoko byarahenze ku buryo ikiro cya kawunga cyavuye ku mafaranga 600 y'u Rwanda yagurwaga mu gihe cyashize kigaho kigeze ku mafaranga hagati ya 800 n'igihumbi. Abayobozi bakemeza ko byatewe n'ibura ry'umusaruro w'iki gihingwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kutugezaho iyo nkuru dusorejeho y'abahinzi banejejwe n'ibiciro byiza bashyiriweho by'igihingwa cy'ibigori. Dushimire mwe mwese mwaduteze amatwi muri aya makuru. Tunabasezeraho tubararikira ariko kandi gukomeza gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika hano i Washington DC. Ku buhanga bw'ibyuma yari Joe na Mukbir Yabaro wagenzuye aya makuru kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira ibihe byiza.
keep going.